Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Hasigaye iminsi mike mbere yuko amarushanwa y'imikino Olympique atangira i Tokyo mu Buyapani. Ibihugu nabyo bikomeje gutegura abakinnyi babyo bazabihagararira.
Aho tugeze ubu abakinnyi batandatu ni bazoserukira igihugu, batatu muri bijya kwiruka atletisme, hama babiri mu koga, hanyuma n'umwe muri bijya byo gukubitana ingumi mu box.
Uyu ni Salvatore Bizimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'imikino Olympique mu Burundi. Perezida wa Haiti Jovenal Moise yarayishwe arasiwe mu rugo n'abantu bataramenyekana. Mu itangazo, Minisitiri w'Intebe w'agateganyo Claude Joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya Tigre iri mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Abategetsi batangaje ko kuva ku munsi wa mbere itariki 5 y'ukwezi kwindwi umwaka w'2021 leta yatanze uruhusha ku mpande zose zegwa n'ibibazo biri mu ntara ya Tigre kuguha imfashanyo abanyagihugu baho hakoreshejwe indege. No munsi wa gatatu Wesenyele Hunegno, umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe indege z'igisiviye muri Ethiopia, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters kugo ruhusha rutegerezwa gutangwa n'ubushikiranganji rujejwe imigenderanire, mu nyuma yaho bakabimenyeshwa. Yamara avuga ko gushika ubu ata kintu na kimwe barabwirwa n'ubwo bushikiranganji. Uwo muyobozi amenyesha ko atandege zirava ku mugwa mukuru Addis Abeba zija ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele. Avuga ko yaba byari bimaze kuba ababizi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko ikibazo c'ibifungurwa ciyongeye bikomeye cane mu kiringo c'indwi zibiri zirangiye. Rimenyesha ko abantu 400,000 mu ntara ya Tigre bageramiwe n'inzara muri iki gihe, mu gihe abandi miliyoni 800,000 bashobora gusinzikazwa n'ikigoyi.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump yatangaje ko yashyikirije urukiko ikirego ku bigo bikomeye bitatu by'ikoranabuhanga. Avuga ko bamuniganije ijambo ku buryo bunyuranije n'amategeko. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Nkuko yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Trump yareze Facebook, Twitter na Google n'abayobozi babyo bakuru. Yaregeye urukiko rwo ku rwego rw'igihugu muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu aho asigaye atuye nyuma yo kuva ku butegetsi. Yavuze ati, turasaba urukiko ko ruhagarika ko ducecekeshwa no kudushyira ku rutonde rw'umukara. By'umwihariko sosiyete Twitter na Facebook zafunze imbuga za Trump nyuma y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize. Izo sosiyete zasobanuye ko zabikoze kubera impungenge z'uko Trump yakoresha imbuga ze kugira ngo ahamagarire abantu ibindi bikorwa by'urugomo. Kugeza ubu ntashobora kugira icyo atangaza kuri Twitter na Facebook.
Muri Nigeria, nyuma y'igitero cy'ejo bundi kuwa mbere ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Kaduna, abanyeshuri 28 bamaze kugaruka mu miryango yabo, ariko abandi byibura 125 ntibaraboneka. Ni inkuru ya Fidel Niyongabo.
Yamara abandi banyeshuri 28 baramaze gusubirana n'imiryango yabo. Abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ishuri ryisumbuye rya Bethel Baptist mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashiriye ku munsi wa kabiri. Yabaye inshuro igiri y'icumi inyuruzwa ry'abanyeshuri kuva mu kwezi kw'12 mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria. Kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria, ababyeyi babo banyeshuri banyuruzwe babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters
abanyeshuri jana mirongo munani aribo biga ku ishuri ryisumbuye rya Bethel Baptist. Igihe igitero cyaba abo banyeshuri bariko bitegurira ibibazo, abategetsi ba Nigeria bavuga ko abanyuruje abo banyeshuri ari inkozi z'ikiri zirondera kuriho amafaranga y'ingwate. Igikorwa cyo kurondera no gutabara abanyeshuri irengero ryabo ritaramenyekana kirabandanye. Amashyirahamwe ajeje gutabara aragabisha ko kwiyongera kw'itero byo kunyuruza abanyeshuri biriko bihungabanya ibyerekeye kwiga kubana ibihumbi n'ibihumbi muri Nigeria.
Muri Zambia, umurambo wa nyakwigendera Perezida Kenneth Kaunda washyinguwe uyu munsi mu irimbi ry'igihugu. Fidel Niyongabo arakomeza.
Umuhungu wa Kaunda, Kaweche Kaunda, yarashimbishije urubanza muri sentare ku munsi wa kabiri mu mugambi wa leta ugushingura se wiwe mu kibanza gishingurirwamo abakuru b'igihugu, asigura ko iteye kubiri n'icyifuzo cya se wiwe. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ritangaza ko Kaweche Kaunda yamenyesheje ko icyifuzo cya nyuma cya se wiwe kwari ukumushingura imuhiriwe iruhande y'umutambukanyi wiwe Betty yitavye Imana araheze imyaka irenga cumi. Uwunganira Kaweche Kaunda John Sangwa yatangaje ko bitekanijwe ko umucamanza wa sentare nkuru aza gufata ingingo ku byasabwe ku mutaga w'uno munsi wa gatatu, yamara taratanga itegeko ryo guhagarika ibikorwa byo gushingura Kaunda. Kenneth Kaunda yayoboye Zambia kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo itandatu na kane, igihe icyo gihugu caronka intayo kwikukira kikuye ku Bwongereza gushika atsinzwe mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na rimwe. Yitavye Imana ku itariki cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu mu bitaro bya gisirikare ku murwa mukuru wa Zambia, Lusaka.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.co. mukanya n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inama ya kane y'abayobora inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari yarayisoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi. Yasabye ko habaho guhagurukira ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu. Mu myanzuro iyo nama yahuje intumwa z'u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Tanzania yafashe, harimo gushyiraho itsinda rizunganira ibikorwa bya gisirikare byo guhangana n'imitwe yitwara gisirikare imyinshi ifite ibirindiro muri Kongo. Itangazo dukesha ibiro by'intumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byafashije gutegura izi nama rivuga ko abari bayirimo biyemeje kongera ingufu mu kuburizamo ibitero n'ivuka ry'indi mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano n'ituze mu bihugu byo mu karere. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko abo bakuru b'inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere bemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa by'imyaka ibiri hagamijwe gukuraho icyo ari cyo cyose giteza umutekano muke mu karere. Muri ibyo bikorwa harimo kwambura intwaro no guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwara gisirikare no kwicyura mu bihugu ikomokamo, guhagarika uburyo bwose iyo mitwe ibonamo imfashanyo n'inkunga za gisirikare, ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri iyo mitwe. Inama ikurikira ya gatanu izabera i Kigali mu Rwanda. I Kigali mu Rwanda, urubanza rwa Aimable Karasira ubushinjacyaha burega ibyaha bya genocide no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda rwagombaga gutangira uyu munsi rwasubitswe. Yagombaga kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ku murongo wa telefoni mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabajije umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa icyaba cyatumye urwo rubanza rusubikwa.
Amakuru ahari ya nyuma kuburanishwa ry'urwo rubanza nk'uko ubibwiye abakurikiye radio Ijwi rya Amerika nuko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganya.
Abo banyamategeko bakaba babivuga biki, byagenze bite, byatewe n'iki?
Mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi. Turi hano kuri kasho ya polisi Kicukiro aho Karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo COVID-19. Ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Imbabwe Karasira Unimetre Evode Kayitana akambira ko basabye isubika rubanza ku mpande ebyiri ya mbere Karasira akirutse icyorezo COVID-19 ntaratora agatege ya kabiri bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba I Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko Karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe nabajije Maître Kayitana yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe ambwira ko yatangiye kwivuriza CHUK mu 2018 ariko nanone wasubira inyuma kuva mu 2023 ngo yivurizaga mu bitaro bya CHUK Butare nabyo ni bya kaminuza ari ndaho Karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza Maître Kayitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe
None Eric bagira ubusa watwibutsa ibyaha Aimable Karasira aregwa n'inkomoko yabyo
Twibukije abakurikira radio ijwi rya Amerika Venuse Nshimiyimana Karasira araregwa ibyaha bya genocide n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo bamusangaje amafaranga oribu cyangwa ubwo bw'ubugenza cyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo inkomoko yawo noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'ibishitanye isano nayo inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo Karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe akavuga ko mu rusange ngo genocide itateguwe genocide yatewe n'iyanurwa ry'indege yari itwaye Perezida General Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise ukuri mbona aho hose Ribu yari yadutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bagiye kugira ayo magambo urubanza nkakwibutsa ko rwimure ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka
Eric bagira ubusomyi amakuru w'ijwi ry'Amerika I Kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza
nanjye ndagushimiye Venuse Nshimiyimana na ugira umunsi mwiza
wanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Perezida wa Haiti Jovenal Moise yarayishwe arasiwe iwe mu rugo n'abantu bataramenyekana mu itangazo Minisitiri w'intebe w'agateganyo Claude Joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nininahazwe
Umushikiranganje wa mbere w'ifata kibanza muri ico gihugu Claude Joseph abicishije mu itangazo yatangaje no makuru avuga ko nyakwigendera yishugwa gashinyaguro abamugandaguye bamusanze ku muhanda wiwe bwite résidence privée mu Gifaransa uri ku murwa mukuru Port-au-Prince mu masaha y'indwi z'ijoro ku masaha ya Haiti Martin Moïse umutambukanyi wa nyakwigendera yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga iturokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko igandagurwa ry'umutegetsi rishobora kunyura icuka kibi cari kimaze igihe kiri muri ico gihugu cugarije n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza muri Haiti Claude Joseph yahumurije ariko avuga ko ingingo zose zo gukumira akajagari no gukingira igihugu zamaze gufatwa Jovenal Moïse agandaguwe ku myaka 53 kuva agishika ku butegetsi mu 2017 yahuye n'ibigeragezo by'imyerekano y'urutavanako y'abanyagihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka by'umwihariko bamwagirije ko ashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera iyindi manda. Nizagirije yamye yamirira kure asigura ko manda yiwe y'imyaka itanu yabwirizwa guhera mu kwa kabiri ko mu 2022 kuko kubwiwe yafashe ubutegetsi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri mu 2017. Abo bamwagiriza kurenza ikiringo yabwirizwa kumara ku butegetsi we yamara bamuharurira bahereye igihe uyo yasubiriye yeguriye n'igihe intsinzi y'amatora yiwe yemezwa ku nshuro ya mbere. Bavuga yuko manda yiwe ya mbere rero y'imyaka itanu yatanguye mu 2016.
Bakunze baragijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno gihunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tariki ya 23 y'uku kwezi nibwo i Tokyo mu Buyapani hazatangira amarushanwa y'imikino Olympic. Ni nyuma y'umwaka ayo marushanwa asubitswe kubera COVID-19. Hirya no hino ibihugu n'abakinnyi bakomeje kwitegura iyo mikino. Mu Burundi baravuga ko imyiteguro irimbanije. Ibi biravugwa na Salvatore Bizimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'imikino Olympique mu Burundi. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo uri hano i Washington DC.
Turiko turaheraheza imyiteguro kuko kwitegura aho byatanguye kera murazi ko kwitegurira inkino mu rwego mu zindi muca mutangura kwitegura urumva rero tumaze iminsi myinshi twitegura ku byerekeye Komite National Olympique abo dufasha cyane bivuye muri bijya rwego mpuzamakungu Olympique n'abakinnyi 13 muri abo bakinnyi 13 harimo abashoboye kuronka bujya uburenganzira bwo kujya mu nkino mpuzamakungu ariko n'abandi bateye imbere mu bw'abatashoboye gushika urumva bujya uburenganzira. Ubu rero aho tugeze ubu abakinnyi 6 ntibazoserukira igihugu, 3 muri bijya kwiruka atletisme, hanyuma 2 mu koga, hanyuma n'umwe muri bijya gukubitana ingumi box. Abo rero nibo bazoheza bakaserukira u Burundi muri izo mpuzamahanga z'amasomo. Imyiteguro nayo imeze neza, twaramaze kubandikisha amatike y'indege arahari, bazogenda bambaye birahari. Byerekeye amagara yabo barateguye iminsi bazogenda kugirisha bijya bipimo by'iki kiza duhitiyemo COVID. Ibintu turi ko twiteguriza kandi tubona biriko bigenda neza.
Mwaba mufise amazina yabo banondotsi bishobotse muri ibyo bice bitandukanye?
Turahafise cyane muri atletisme nkuko nari navuze harimo abakinnyi 3 witwa Olivier Irabaruta agira maraton, Francine Niyonsaba yiruka imetero 110 n'imetero 105, Agacaba na Eric Nzikunkunda yiruka imetero 108, hanyuma mu mukobwa hari umwana yitwa Odrina Kaze yitwa Ganira Beri Crezis. Abo nibo bahiganwa mu koga, hanyuma umwana azohiganwa muri box yitwa nawe Ornella Habyarimana.
Hari abari hanze bari mu gihugu bangana iki bitegurira mu gihugu?
Umuntu tubona yoba yiteguye ari hanze ni Olivier, ariko nka Francine nawe nyene twe tubona ko yiteguriye ngaha yagiye hanze agiye kurondera amahiganwa amushoboza kuronka uburenganzira. Yabo ba Erike nuko nyene ari hariya, abandi bose bari hanze kiretse nako ujya Crisis Ganira nawe yari yaronse imfashanyo ya Federation Internationale yabo yari mu gihugu cya Senegal, niyo yari amaze iminsi yimenyerereza ikintu kirenga umwaka.
Ubu Olivier Irabaruta yimenyereza he?
Yimenyereza mu Butaliyani.
Bijanye na Francine, ibibazo Caster Semenya yagize muri Afrika y'Epfo aho atashoboye kuronka itike yo kuja guhiganwa kubera bamwangiye kwiruka imetera majana 8 kuvyerekeye Francine bigyagenze gute
kuvyerekeye Francine wewe yaciye ashira aho intahe ishize atagishoboye kwiruka kuzamaze kumubwira ko adashobora kugurika no kumetera majana 8 yaciye agenda kwimenyereza kumetero 5000 cyane cyane hanyuma uko yari karimenyereza bari karategura no ku 10000 acaragenda naho nyene arapima ku 10000 birakunda urumva wewe yaciye ahindura acarimenyereza hakirikare
amahirwe yiwe yari mu metero amajana 8 mubajije mwe mumwegereye mubona kuri zo zindi metero yiruka hari amahirwe afise cyanke ntibyoroshe kubazoba ahiganwa nabo
urumva no yari afite amahirwe menshi bari mu bantu bakomeye ba mbere muri Afrika no ku isi umetero amajana 8 mugabo amaze guhindura biragoye kuvuga kuko n'uburenganzira bwo kugenda muri Jeux Olympiques bwavyo abironze vuba cyane amahirwe rero y'ukuronka nk'umudari baza ko tanga atari hafi ahamwe yo bishobora cyoba ari igitangaza
imyiteguro rero muravuga ko muri ko murayiheraheza muzoja mu Buyapani ryari
kubera iki kizanyene cya COVID abagenda bazogenda mu migwi itatu hariho umugwi wa mbere uzova ngahe tariki 17 umugwi wa kabiri uzova ngahe tariki 20 umugwi wa gatatu uzova ngahe tariki 25 amategeko uye yizo nkine n'uko umukinyi mu rukino kanaka ashika iminsi itanu imbere y'uko atangura guhiganwa agacamara amasaha 48 ni kuvuga iminsi ibiri iyo yatevye yaheze guhiganwa
mukurangiza muri make cyane kubera ikiza cya COVID-19 mu Buyapani barangiye abantu babarorerezi cyangwa imiryango y'abanonotsi kuza ivuye mu mahanga hari ingaruka bizogira ku byerekeye kwitegura mu mutwe kuri abo batrete cyangwa nta gihushane muri make
igihushane giteza kuba umuntu iyo yakurikiwe n'abiwe azi ko ari karahiganwa ashigikiwe n'abiwe nico kimwe nuko abiwe yoba batamukurikiye ariko ibyo oye ico tubifata uko biyinje hari ikiza tubifata mu gutyo nyine
murakoze tubifurije umugisha
murakoze cyane
turabara mukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
akanyamuneza nikose ku munzi z'abagore bo mu nkambi y'abarundi yanduta iri mu gihugu cya Tanzania ni nyuma yaho bongiye guhabwa imfashanyo z'ibanze nyuma y'igihe kirekire batazibona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin
kuri uyu wa mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro ijya Amerika abatubwira ibyo baronkeje
nasanze no kuri ku byerekeye imfashanyo baduhaye amakanga amacupabiri kotegisi n'amasabunane ni kuri turashima ntawe reka gushima novuga ntibarakoze guko abakenyezi baratwiyumvise yeko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ivyo turabishima kweri barakoze
nashimiye kweri yashyirahamwe yinziriye yatwimviriye ko kuduha gakanga yabashimiye cyane ariko n'ubundi biyumvira kutwongera kandi gaka niko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi. Kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40%, bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira.
Ayo imfashanyo batanga tudashobora kuronka, atiye kupfasika ngasi ndaronka imbogesi isafuri, ariko abandi bararoze. None jewe ndi uwo mu nkambi cyane ndi mu nkambi. Togi safa sindige zendo nkari kwa bandi bararose nkimwe ivraje ngirango n'ikindi wandasigaye ndumwe.
Izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zarayizira nk'igi bikoresho, ariko zifite icyo zisaba amashira hamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora.
Bishoboka ntitugaye ibyo baduha, turashima mugabo. Aha mu nkambi naho nacyo dukora, amasoko barubugaye ntavye kudandaza, nacyo nyene no kuri baraturabira batishiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi tura agirwa n'utuvuta two kwisiga, ndetse n'abagabo bacu nabo nyene cyanke nyene n'abahungu b'ugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye, hamba bari amapantaro cyanke amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe. Muzaba mukoze.
Ego twoshima gose UN mu gihe yobandanye idufasha nkuko nkubu ho turahimbawe cyane, turabona ko mingi ibintu biratanga gukomera neza ko batanguza baratanga utuntu nkutwo ku bakenyezi, ngira ngo nibindi tuvyitege mu minsi birashoboka. Arisabiye abakenyezi bacu kuko nako ntatubatezurirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nkizo.
Ariko ikindi kintu n'ukuri twosaba yuko botwongereza ko nuko barekuye ko akadobo n'ukuri nako nyine bariko kagumizaho kuko egome harimo abajya afise abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ibyo byinshi. Yego ku byo bashoboye gutanga kweri twarashimye, mugabo tugasa tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise, ari bamuke usanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo.
Amashyirahamwe agenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka, ariko hari ubwo harenga umwaka wose atacu nkeje impunzi, bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri bantu nikora. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti mu duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika, shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Gwema ubafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité mu mujyi wa Kiwandi FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikibito cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye ikibito cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikibito cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye